Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Frederic Undikije
na Thomas Kamirindi.
We strongly believe this dialogue is best facilitated through international mediation and a location considered safe and fair to all sides.
Uoni ambassadeur Thomas Perriello intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari arifuza ko abarundi bagirana ibiganiro ahantu hatekanye kandi hatabogamye. Iyi nkuru rero turayigarukaho mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Naho mu yandi makuru, Turikiya avuga ko yahanuye indege y'intambara y'igihugu cy'amahanga itaratangaza ingo yari yavogereye ikirere cyayo. Naho mu majyaruguru ya Nigeria mu mujyi wa Maiduguri, abiyahuzi b'abagore batatu biturikije n'ibisasu bari bambariyeho barapfa bahitana n'abandi bantu bane.
Makuru tuyatabwe ku makuru avuga ku Burundi, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Afrika y'Ibiyaga Binini, Thomas Perriello, yateye akamo Leta y'u Burundi ikayisaba gufata icyemezo cyo gutunganya ibiganiro birimo Abarundi bose, barimo Abarundi baba hanze igihugu, kugira ngo igihugu gisubire gufate inzira iterambere na demokrasi.
We strongly believe this dialogue is best facilitated through international mediation.
Ati turemera ko ivyo biganiro byogenda neza gusumba bigahagarikirwa n'umuhuza mpuzamakungu maze bikabera mu kibanza bose bumva ko bafise umutekano kandi mu kibanza bumva ko batarenganijwe. Umushyana Perriello yatangaje ayo majambo nyuma yaho abonaniye n'abatetsi batari bake muri Leta y'u Burundi hamwe n'abatetsi bo muri societe civile mu nama zabereye ku murwa mukuru w'u Burundi, Bujumbura. Yavuze kandi ko Leta Zunze Ubumwe za ka ziyamirije ubwicanyi bubandanya kandi busigaye ari ubwa misi yose mu Burundi buva ku mutekano muke uharangwa. Nkuko umushyira ntahe Perriello yabitangaje, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirateye umutima uhagaze n'ikibazo cy'amaradiyo yugawe mu Burundi hamwe n'umutekano muke wamenyesha makuru.
Independent radio media has been muzzled since mid-May and there continues to be alarming.
Ati amaradio hamwe n'ibimenyesha makuru vyigenga byaranumishijwe kuva hagati mu kwezi kwa gatanu kandi harabandanya gutangazwa amakuru avuga kwa amenyesha makuru baturubikwa baterwa ubwoba kandi bicwa. Umushyana Perriello yavuze ko amaradio hamwe n'ibinyamakuru vyigenga ariyo nkingi ya demokrasi. Yongera avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteye akamo gasaba kugurura ayo maradio n'ivyo binyamakuru vyigenga buno nyene hamwe no gukingira amenyesha makuru. Ambassadeur Thomas Perriello yateye akamo kandi impande zose kazisaba kwirinda gukora ubwicanyi. Yongera avuga ko abakora ibyaha bazobibazwa imbere y'ubutungane baba ku ruhande rwa Leta canke ku ruhande rw'abashatse kugira kudeta canke abandi bose baryoza agateka kazina muntu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Niki gitera intambara, ubuheza ngo ni cyangwa se ubutagondwa ndetse n'iterabwoba muri iki gihe haba muri Afrika n'ahandi? Ikigo cy'ubushakashatsi cy'i Pretoria muri Afrika y'Epfo cyitwa Institute for Security Studies ISS Africa kiratanga igisubizo umuntu atahita atekereza. Muri rusange nk'uko ISS Africa ibivuga mu cyegeranyo imaze gusohora, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'inshuti zayo byo mu burengerazuba bw'isi nibo nyirabayazana ku isi. Umuyobozi wa ISS Africa Jackie Silliers aragira ati tuvugisha ukuri, impamvu y'impunzi nyinshi n'imidugararo nko muri Somalia, Syria, Libya, Iraq na Afghanistan aho hose nta namukuyemo si politiki n'ibikorwa by'igisirikare bya Amerika. Siliyoriza ariko ntaciru akarurutega n'ibihugu bya Afrika ubwabyo nka Boko Haram yavutse mu majyaruguru ya Nigeria kubera impamvu z'ubukene, ubusumbane n'imitegekere mibi muri ako karere, naho Al-Shabab yavutse mu 2006 muri Somalia kubera ko nta butegetsi bwari buri muri icyo gihugu na gato. Niko rero Siliyoriza utegeka kiriya kigo cyo muri Afrika y'Epfo kiga kubyerekeranye n'umutekano abyemeza. Igisubizo nk'uko rero abivuga ni imiyoborere myiza, gushakira imirimo urubyiruko n'amashuri, kugeza ibikorwa remezo kuri rubanda, mu magambo make guteza imbere ubuzima bwa buri wese.
Muri ko murabandanya kumiriza iradio Ijwi ry'Amerika. Abagore batatu babiyahuzi bariturikije ko amabombe mu micungararo y'igisagara cya Maiduguri mu gihugu cya Nigeria aho bisha abantu bane nabo nyene bakaba barahitanywe n'ivyo bibombe bari biboye ko. ivyo bibombe vyaturikijwe uvyaturikijwe umunsi kwa gatanu mutwenzi vyaturikijwe inyuma ya gatoyi aho abandi biyahuzi babiri bakoreye igitero ku musigiti wo muri ico gisagara nyene ca Maiduguri umurwa mukuru w'intara ya Borno aho cahitanye ubuzima bw'abantu bashika 30 nkuko abategetsi mu gihugu ca Nigeria babivuga ivyo bibombe vyatewe ku musigiti vyari vyateguwe ku buryo ikibombe kigira kabiri cahitanye ubuzima bw'abantu benshi bari baje gutabara nyuma yaho ikibombe ca mbere giterewe abantu batari bake bakomeretse kandi mu cyo gitero ivyo bibombe vyaturikijwe igihe abantu bari bagiye gusenga kuri uyu musigiti umurwi w'intagondwa z'abayislamiste Boko Haram ni wo wikekwa ko ari wo wama ukora ibitero muri iyo ntara yo muraruka bushira useruko bugiye guca Nigeria naho gushika ubu atamurwi numwe uratangaza icyese ko ari wo wakoze ivyo bitero umurwi Boko Haram watangaje kufise uratangaje kufise umugambi wo gushinga leta ya Kiislamu muri iyo ntara kumusi wa gatatu prezida wa leta z'umuzi America Barack Obama yaratangaje ko leta ya America igiye kurungika abasirikare bazuja gucungera ibitero bibera muri iyo ntara n'ico gihugu zikoresheje ikirere mu twigoro two gufasha igihugu ca Nigeria, Chad, Cameroon hamwe na Niger biriko biragerageza gutuza umurwi Boko Haram. Prezida Obama avuga ko abasirikare bashika 300 bazo bacumbitse mu gihugu ca Cameroon.
Naho mu burasirazuba bwo hagati y'umunya Palestina yajombaguye icyuma umusirikare wa Israeli ufite imyaka 20 y'amavuko aramukomeretsa byabereye mu mudugudu wa Kiryat Arba mu nkengero z'intara ya West Bank nkuko igisirikare cya Israeli kibyemeza. Uwo munya Palestina yari yambaye imyenda yanditseho itangazamakuru press mu nyuguti nini zigaragara neza bityo ashobora kwegera abasirikare ba Israeli nta kibazo bakeka ko ari umunyamakuru. Ubwo abanyapalestina kandi bari barimo batera amabuye abo basirikare. Uwo muntu ramaze gukomeretsa mugenzi w'abo basirikare bamurashe arapfa nawo musirikare bamujyana mu bitaro. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru mpuzamahanga muri Israeli Foreign Press Association ryatangaje impungenge nyinshi ritewe n'iki gitero rivuga ko gitobera cyane umwuga w'itangazamakuru ryasabye ibitangazamakuru byo muri Palestina kugenzura neza impushya z'abakozi babyo. Iki gitero ni kimwe mu bindi bimaze guhitana abanyayisraeli barindwi kuva hagati mu kwezi gushize naho umubare w'abanyapalestina bamaze kwicwa n'abasirikare cyangwa abapolisi ba Israeli umaze kugera kuri 32. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi Conseil de Sécurité igomba guterana byihutirwa cyane uyu munsi ku kibazo cya Israeli na Palestina kigenda kirushaho gukara buri munsi.
Igihugu cya Turikiya cyatangaje ko carashe indege y'igihugu kitaramenyekana yari yarenze akarimbi ikinjira mu kirere cy'igihugu cya Turikiya. Itangazo rya sohe n'igisirikare cy'igihugu cya Turikiya rivuga ko iyo ndege yahawe amategeko inshuro zitatu yo kuva muri ico kirere imbere yuko indege z'ingwano z'igihugu cya Turikiya zikorora uyu munsi kwa gatanu. Televiziyo mu gihugu cya Turikiya yatangaje amakuru avuga ko iyo ndege yari mu bwoko bw'indege zitagira umudereva drone kandi ngo yarasiwe ku birometero bitatu byo mu kirere cy'igihugu cya Turikiya kurubibe gihana n'igihugu cya Siriya. Umutegetsi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yavuze ko iyo ndege ishobora kuba indege ya drone y'igihugu cy'Uburusiya. Yamara ubushikanganji bw'igihugu cy'Uburusiya ujejwe kwivuna amansi bwatangaje ko indege zose z'igihugu cy'Uburusiya zatahutse amarembe ku bibanza by'indege vyazo kandi ngo indege zose za drone zirabandanya ibikorwa vyazo. No muri iki gihe abategetsi b'igihugu cya Turikiya batangaje ko bakoroye indege ya drone. Igihugu cya Turikiya subwa mbere kirasa indege hamwe na kajugujugu z'igihugu cya Siriya ziba zarenze ikirere cyo mu gihugu cya Turikiya. Byongeye haraheze igihe gitoyi igihugu cya Turikiya cidogeye indege z'igihugu cy'Uburusiya kivuga ko zirenga karimbi zikinjira ku butaka bwacu. Igihugu cy'Uburusiya kimaze indwi zibiri gikora ibitero by'indege mu mugambi wo gushyigikira leta ya perezida Bashar al-Assad igaramiwe.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kurubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abanyamakuru bakomoka mu Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bateraniye Kigali mu nama yo kurebera hamwe ibibazo bahura nabyo. Ikiza ku murongo wa mbere ni umutekano muke. Urugero na abanyamakuru bagera ku ijana bamaze guhunga igihugu cyabo cy'u Burundi. Asumuta Kaboyi yatwohereje inkuru.
Ubwo bahuriraga mu nama i Kigali, abanyamakuru mu Burundi, u Rwanda na Kongo bunguranaga ibitekerezo uko barushaho guhana amakuru, cyane cyane muri iki gihe ibihugu byabo bimwe byatangiye amatora, ibindi bikirimo kuyategura. Icyo bahurijeho ni uko mu gihe cy'amatora abanyamakuru benshi bahura n'umutekano muke. Mu Burundi harabarurwa abanyamakuru babarirwa ku ijana bahunze igihugu. Muri Congo, Solange Busiku, umuyobozi w'ikinyamakuru Le Souverain gikorera i Bukavu, avuga ko abanyamakuru bo mu bihugu by'ibiyaga bigari bakomerewe cyane cyane muri iki gihe ibihugu bimwe na bimwe byatangiye gutegura amatora. Solange Yanone, umunyamakuru w'umunyarwandakazi, avuga ko ikibazo cy'umutekano muke ujye ugaragara muri aka karere k'ibiyaga bigari ugira ingaruka z'uko abanyamakuru b'abagore batitabira kuba mu buyobozi bw'ibitangazamakuru, akenshi bafite ubwoba bwo guhangana n'abayobozi b'ibihugu.
Twasanze abagore batajya mu nzego zifata ibyemezo mu bitangazamakuru. Ni ikibazo cy'uko rimwe na rimwe abagore iyo bagiye muri baratinya kuvuga ati ni umwuga ukwexpose utuma ujya muri insecurity, ugirana ibibazo ugirana ibibazo na leta, ugirana ibibazo n'umuntu runaka. Ugasanga ari abagore rimwe na rimwe baratinya kuvuga bati reka nibera hangamba umunyamakuru usanzwe sinshaka kuzanya nirwa mangana. Ibyo twabiguye n'abavandimwe b'i Burundi.
Abanyamakuru mu bihugu bitatu, Rwanda, Burundi na Congo, batangaje ko bahangayikishijwe n'ingorane abanyamakuru b'Abarundi barimo muri iki gihe. Uyu munyamakuru Alexandre Nungeko akuriye abanyamakuru b'i Burundi yemeza ko abanyamakuru bakwiye kwitonda mu mwuga wabo, ko mbere yo kwitwa umunyamakuru ugomba kugira ubuzima.
Nubwa mbere bishika ku isi aho leta ifata ingingo yo guturira amaradiyo ibimenyesha makuru byigenga, abamenyesha makuru bagahunga. Nk'ivyo rero biranagoye no kuvuga ati nk'ivyo umuntu yovyitegurira gute. Ariko igikuru ni iki muri vyose? Nuko abamenyesha makuru nivyo ari umumenyesha makuru mu gihe ariho. Iyo tubona ko hari ingorane zijanye na cyane cyane zishobora gufata umutekano wacu, nuko tubanza tugashyira imbere mu mutekano wacu.
Abanyamakuru bo mu biyaga bigari bazanarushaho guhuza imyumvire yabo kuko babona ibihugu byabo. Umunyamakuru Solange Yanone wo mu Rwanda avuga ko abanyamakuru ubwabo basanze batazi neza ibihugu byabo.
Nabo bakavuga bati abanyarwanda nabo ni abantu bafunze cyane kuri bo, badashaka kugaragaza ibibazo byabo. Abantu barwica ruhoze kwemeranya ko tugomba gukora twirengagije ibyo byose. Bamwe bakeka gutyo ubwo tugaharanira gushaka ukuri.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ndibi mwishi wanjye utari kuragota nta mugorana ni umugabo ya mwitumye. Oya ntibishoboka. Ntukunanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawe.
Burya mese ibyigwa ntibingora cyane, gusa nuko hari abaprofe bamwe bamwe bari komplike, kandi najye ndamutse njye nuhava nsanga atari huri.
Ejo wari uzi ko bose bameze neza nka jewe? Iyo nshaka bayagumako ariyo ndayaguha nk'ibyimeza. Kuza naho zovugana kuri fone, si sawa?
Bakunzi ba studio Ijambo, mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha 12 n'iminota 15 zo ku mugoroba. Studio Ijambo kandi igiye kugira bashikiriza ikiyago cha politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12 n'iminota 15 zo ku mugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Yo Ijambo ya Set for Common Ground irasubiye kubaha ikaze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya twavugaga ibibazo biri mu Burundi ntabwo bituruka mu gihugu imbere honyine, bituruka no mu baturanyi nk'u Rwanda. Ni inkuru twateguriwe na Gilles Craig, turayisomerwa n'umunyamakuru wacu Bujumbura Eloge Willy Kaneza.
imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri bya Afrika yo hagati ari byo Burundi n'u Rwanda itigeze ba myiza yagiye kunyuka muri aya mezi make yaheze. Uyu ni witwa Thierry Virculon, umuyobozi w'umushinga wa Afrika yo hagati mu kigo International Crisis Group.
I mean, before the crisis, the relation was already a bit complicated.
Mbere yuko haduka izinjyane, imigenderanire yari myiza na gato. Ariko muri izinjyane haribonekeje kwagirizanya hagati ya Bujumbura na Kigali, uruhande rwose rukavuga ko mugenzi we ashigikira abamugwanya. Izinjyane avuga nizerekeye amakimbirane ari hagati y'abarundi ubwabo. Abatavuga rumwe na perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza bavuga ko ugusubira kwitoza ku nshuro ya gatatu vyakozwe mu kwezi kwa kane bihonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha. Ayo masezerano yatumye hagarara intambara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu, aho hasinywa amasezerano yo guhagarika intambara. Ugushaka guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'ukwitoza kwa perezida Nkurunziza abatavuga rumwe n'aba basokoye mu matora nta muti n'umwe vyazanye kugira ngo icyuka kibe ciza. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yaneguye ingingo ya mugenzi we Nkurunziza yo kurondera ikiringo cya gatatu, yongera mwagiriza ko aha indaro umugwi w'abarobere barwanya u Rwanda.
Kigali accused the Burundian government of basically
Kigali yagirije leta y'u Burundi ko yahaye icumbi canke naho kwibitsa bamwe mu bagwanyi ba FDLR kandi ko bava ku butaka bw'u Burundi rimwe na rimwe canke kenshi bidegemza bagatembera hagati ya Kongo n'u Burundi. Muri ico gihe nyene leta y'u Burundi yagirije Kigali kuri kwifasha abayigwanya. Bamwe mu Banyarwanda baje mu Burundi bavuze ko bahagaritswe abandi barakubitwa. Mu ntango z'uku kwezi u Burundi bwirukanye umukozi wa ambasade y'u Rwanda i Bujumbura Desire Nyaruhirira w'umwagiriza ko ashaka guta igihugu mu manga. Hagati aho abategetsi b'u Burundi bagirije President Kagame ko ari nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryageragejwe mu kwezi kwa gatanu n'uko ariwe yafashije abari bateye mu buraruka bushi burengero bw'u Burundi mu kwezi kw'indwi. Ibyo byagirije byose Kigali yavyamiriye kure. Steve McDonald, umunywanyi akomeye wa Woodrow Wilson Center i Washington.
Kagame and Nkurunziza, there is no love lost there. There's a long history of
Kagame na Nkurunziza nta rukundo rwatakaye hagati yabo. Hari kahise kabi k'ubukoko kandi Kagame mu byumviro byanje n'umututsi akunda igihugu ciwe. Nkurunziza nawe n'umuhutu yagerageje kuzana iterambere mu Burundi mu nzira itarimenyerewe, agerageza kurengera ivy'amoko mu myaka yiwe ya mbere y'ugutegeka. Ariko abahinga benshi harimo McDonald bizera ko izindyane ziherutse kwaduka zishingiye kumva za politiki, bakizira ko zitazohava zifata intera y'amoko mu minsi n'imbere hamwe zoramuka zibandanije. Gushika ubu hari umwitwarariko ko gusubira kwitoza kwa perezida Nkurunziza ari impinduka ku masezerano ya Arusha yasinywe mu mwaka w'ibihumbi bibiri.
Basically it means that the Arusha agreement,
ubwa mbere na mbere bisigura ko amasezerano ya Arusha atagiye gushirwa mu ngiro n'ubutegetsi bushasha. Ukwirengagiza amasezerano y'amahoro ya Arusha gishobora kuba kimwe mu bibazo biteye ubwoba u Burundi butigeze bugira gushika ubu.
Umupolisi umwe yaritavye imana wundi arakomereka mu gitero cakozwe aho bita kuri Otako asanzwe hakorera abapolisi muri komine ya zone ya Musaga quartier ya Kinanira. Umurwi w'igihugu witaho agateka kazi na muntu CNDH uratera ivyatsi ubwicanyi umaze iminsi bibonekeza mu gihugu ugatera kamo impande zishamiraniye kwicara zikaganira. Iyi ni nkuru ya Fidelite ishatse.
Uwo mutekano urayihungabanye ku Musaga nk'uko abanyagihugu baho babivuga, biragoye kumenya abari nyuma yavyo kuko vyabaye amasaha akuze.
Nka sasaje umuntu araza ko abaryamye mu nzu, twumva inkoho mu ijoro, amagrenade, amasasu n'induru umva bazivutse. Nta munyagihugu asohoka mu nzu, sose bashaka kurasa abapolisi, dushaka tuguma mu nzu tukarindira ikiba.
Gusohoka ntivyakunda kuko zari nyinshi cyane.
Se inkoho ndazimenyereye. Mukabo ku kindi cyayabiye uno munsi. Kwere ndavyo twahura twumva ngibi.
Mu gipolisi tubagiye igicegera cy'umuvugizi w'uko rwego Pia Nkurikiye, wewe yavuze ko abagi zibana bataramenyekana bategera andi zibiri bongera barasa aho bita kuri Otrako hasanzwe yakorera abapolisi. Hayindi gerade yatewe nk'uko Pierre Nkurikiye abandanya bivuga mu kigo kidandarizwamwo ibikoresho ndakaranga kiraho nyine ku Musaga. Hambavu umupolisi umwe yapfuye n'uwundi yakomeretse bidashemeye nk'uko vyemezwa n'igipolisi. Hari ibindi byononekariye muri ico gitero, kimwe muri ivyo na makara y'umunyagihugu yadandayizanga iruhande ya Otrako yahiye gatokombera. ikindi mu vyahononekariye ni bidandazwa vyari mu cumba caturikiyemwo iyo grenade ivugwa n'igipolisi hamwe na zimwe mu modoka zari zaraye muri ico kigo ndangakaranga co kumusaga aho twasanze ibiyo vyazo vyamenetse aho nyene kumusaga haciye hazinduka arafatwa abantu mu gitondo co kuri uyu wa gatanu
mu gatondo baradutangira ngo subira inyuma ufise nk'imodoka ngo subira inyuma uwo biyumvira ati hagarara zana karanga muntu gacuye ibereka hari naho winjize babiri rero mu gatondo n'abandi bo muri burasiri babafashe bazindutse kujya ukazi mu gatondo mu gatondo tuzi ko bo babakuyeyo nta umenya mbo nta wukire ubakurikije nabo cha gufata
kuri babafashwe mu gatondo umuvugizi w'igipolisi yatumenyesheje ko abapolisi bazindutse baraba abafisi baranga kandi ko muri bafashwe bose bahavuye bari kugwa kuri uwo mutekano muke urangwa mu mazone amwamwe mu gisagara cha Bujumbura cyane cyane ku bwicanyi bwibonekeza umugwi w'igihugu jeje gatya akazi na munutse ni DH wasohoye itangazo kuri uwo wa gatanu muri iryo tangazo CNDH yamiriza ubwicanyi bwabereye ku mutakura na Cibitoke hamwe no mu Ngagara ku magerekezo ya gatatu no kwa 13 n'uko kwezi nyine ku 10 ku bw'uyo mugwi abo bantu baguye mu mishamirano yari kwira bahagati yabitwaje ibigwanisho hamwe n'inzego z'umutekano CNDH igira kwishikiriza ko zina muntu wese yokingigwa Jean Baptiste baribonekeza arongoye uyo mugwi
kibazo kijanye n'ubwicanyi bukomeje kuba bukaba buhitana abantu badafise ibigwanisho n'abandi babifise twebwe muri CNDH twifuza ko abantu bose bokingirwa mu buzima bwabo harimo n'abafisi bigwanisho turababazwa cyane nuko hariho abantu binzira karengane bakomeje guhitanwa n'ubwo bwicanyi ukifuza rero nkuko dukomeje kubisaba yuko inzego z'umutekano zogerageza kugira ngo ubuhinga bukenewe bukoreshwe ubwitonzi bukoreshwe ntihagire abantu binzira karengane baza barahitanwa n'ubwo bwicanyi
mu biziga bimaze iminsi bitogwa mu gisagara cha Bujumbura hari amakuru ava mu miryango y'abagandaguwe ababanyi canke mu babibonye basanzwe rimwe na rimwe usanga avuga ko abo bitavye Imana bari bafashwe n'abapolisi canke ko bagandaguwe n'abapolisi bamaze kwishikana bakamanika amaboko mu mugisha n'indehashi bobo barabeshuza ayo makuru bishimikije amatohoza yabo Jean Baptiste baribonekeza
twebwe mu matohoza tumaze gukora naho tuyagejeje nta bwicanyi ndengera butungane turi ko turabona ivyo tubona ni ivyo vy'abantu muvuga nti barwa mu mporero yaho inzego z'umutekano n'abantu bitwaje ibigwanisho baba bariko barahangana hariho n'ivyo twari twabonye mu minsi heze ariko dusa n'ababona kuri kubiragabanuka vyaho umuntu usanga hari abantu baje atawuzi abaribo bakamutwara bakagenda bakamunyuma nyuma y'imisi bishanka itatu ugasanga bamugandaguye ivyo tubona turabona umengo ivyo bisa nibiri kubiragabanuka
Jean Baptiste baribonekeza rongo SNDH abona ko barasira mu quartier bafise abashigikiye ayi nabatera kamo ko bafata inzira y'ibiganiro
twibaza ko mu gihe abo bantu bahagarikiye abarasa abandi bo kwemera bakicara bakaje inama byofasha kugira ngo mu makaratiye asubire hatekane kuko biragaragara yuko abantu barasya mu makaratiye bashigikiwe tugashaka yuko rero abo bantu bashigikiye ubwicanyi nabo nyene bo kwisuzuma bakabona yuko kizokiza nuko abantu bicara hamwe bagashira hamwe ivyiyumviro bagashikiriza imyitwarariko yabo hanyuma bakemera guheberanira
tubamenyeshe ko muri iryo tangazo CNDH babazwa cyane nuko akamo katewe ku bijyanye n'ibiganiro katigeze kumvirizwa neza ya muri uwo mugwi w'igihugu ugejeje gatoya akazi na muntu urashima ko uruhande rwa leta y'u Burundi rwerekana ugushaka kuganira ugaranye n'izindi mpande i Bujumbura Fidelite yishatse juri Amerika
urakoze Fidelite ndabona tugifise akanya gatoyi ariko imbere y'uko dusozera ibiganiro byacu turabafitiye akaririmbo kitwa Locked Away Catrans win RCD for the Canigena Adam Levine.
If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same?
Right up on nose. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you don't.
Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around?
If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the
around, ain't. All I want is somebody real who don't need much. A girl I know that I can trust to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Y'all me need fi know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around?
If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same?
Tell me, would you want me? Tell me, would you call me? If you knew I wasn't ballin',
cause I need a girl who's always by my side.
Tell me, do you need me? Tell me, do you love me? Yeah. Or is you just tryna play me?
Cause I need a girl to hold me down for life.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri FM 88 n'ibice 3 ya Radio Inshuti ya Bose.
Mu kanya turasozera ibiganiro byacu, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Twabwiye ko intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Amerika mu ntara ya Afurika y'Ibiyaga Binini, Thomas Perriello, yateye akamo Leta y'u Burundi ikayisaba gufata icyemezo cyo gutunganya ibiganiro birimwo Abarundi bose, barimwo Abarundi baba hanze y'igihugu, kugira ngo igihugu gisubire gufata inzira iterambere na demokrasi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'inshuti zayo muri politiki n'ibikorwa bya gisirikare bakora ku isi n'ibyo ntandaro y'ubuhezanguni, intambara n'ubutagondwa bigatera n'impunzi, imidugararo, biratangazwa n'ikigo cyo muri Afurika y'Epfo gikora ubushakashatsi mu by'umutekano cyitwa Institute for Security Studies, ISS Africa mu magambo ahinnye.
Tukavuze kandi ko abagore batatu babiyahuzi biturikije ko amabombe mu micungararo gisagara cya Maiduguri mu gihugu cya Nigeria, aho bishe abantu bane nabo nyene bakaba barahitanywe n'ivyo bibombe bari biboye ko. Ivyo bibombe vyaturikijwe uyu munsi kwa gatanu mu mutwenzi, vyaturikijwe nyuma yaho gatoyi abandi biyahuzi babiri bakoreye igitero ku musigiti wo muri ico gisagara nyene cya Maiduguri, umurwa mukuru w'intara ya Borno, aho cahitanye ubuzima bw'abantu bashika 30.
Naho umunyapalestina umwe yarashwe n'abasirikari ba Israeli baramwica, yaramaze gutera icyuma umusirikari wa Israeli arakomereka ajyanwa mu bitaro. Kuva hagati mu kwezi gushize abanyayisraeli bamaze gupfa baterwa kenshi ibyuma n'ibarindwi, naho abanyapalestina bamaze kwicwa n'abapolisi cyangwa abasirikare ba Israeli ni 32.
Inshuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika, makuru twateguriye muri uyu mukuru uyu mugoroba agarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer Regis Odrius yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Alimasi Fatuma, hamwe na Ornella badufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Mundikije
na Thomas Kamirindi. Mugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.